Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Milioni z'anshu timwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 5 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero mu bimenyeneye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze yatwariye guca Tanzania byari byitezwe iyi mbere y'impera y'ukwezi kw'icumi nk'uko byari byatangajwe n'ibiro by'umuhuza ntibyabaye. Byongeye gushika ubu nta makuru aratangazwa avuga icyatumye ibyo biganiro bitaba, nk'uko atamakuru ahari yaba bavuga igihe ibyo biganiro bizosubira kubera canke niba bitazosubira kuba. Muri indwi naho intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando yari i Bujumbura, akaba kandi yarashoboye gukwitirana muri Tanzania kubonana n'umuhuza Benjamin Mkapa. Twibutsa ko ibiganiro bihuza abarundi byari byatangujwe icese n'umuhuza mu biganiro vy'abarundi yari Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda mu mpera y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 iyantebe mu gihugu ca Uganda. Mu nyuma imishikirano irabandanije ihagarikiwe no munganirizi Benjamin Mkapa. Icigaragaje muri iyo biganiro byose nuko atakintu kiboneka cigeze kivamo. Mbega ikintu catumye abarundi bamara kirengo kirenga umwaka ataco barapfundika n'ikihe? Mbega ikintu cotuma abarundi bahura bagapfundika amasezerano yo guhagarika ubwicanyi hamwe no gusubira gushira Urundi mu nzira iterambere n'ikihe? Abatavuga rumwe na leta boheba iki mu bintu basaba? Mbega leta yoyo yoheba iki biki mu bintu isaba? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumye abashyirantahe babiri bijunja abanyapolitiki bakomeye mu Burundi. Turi kumwe na Edouard Nduwimana, akaba ari umuhuza w'abarundi. Mwiriwe neza umushyirantahe Edouard Nduwimana.
Ndabahaye mwiriwe kandi aho mukigira bariko baratwumviriza bose.
Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Igomeye. Turi kumwe kandi na Dr. Jean Minani, umukuru mugambwe Frodebu nyakuri iragi ryandadaye kandi yahoze ari umukuru mu Runani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri beneza Dr. Jean Minani,
ndabaramukije mwiriwe. Ndaramukije nawe mwatwumviriza bose, bagira amahoro y'Imana bakomere.
Murakomere rero ngaho?
Turakomeye.
Ego me reka rero dutangure kuri wewe mushyirantahe Edouard Nduwimana. Mwarabonye intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu Michel Kafando. Murasha kutucira ku mayange ibintu mwayaze ku bijanye n'uburyo bwo gutorera inyishu z'ibibazo bya politiki mu Burundi?
Murakoze. Nibyo, twaramanye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU asanzwe akurikirana ikibazo cy'u Burundi. Icyo nabanza kubanza kubabwira mwe n'umenyesha makuru ni uko ngira ngo mwanza mugakosora gato, kuko ibiganiro abarundi barimo ntabwo bari byo kugira ngo ubwicanyi buhagarare, kuko umuntu nta bwicanyi buhari mu Burundi. Igihugu kiri mu mahoro, igihugu kiri umutekano, ariko byasigura yuko igihugu kitagira utagorane nk'uko mu gihugu byose ku isi hariho ibibazo. Ibyo bibazo rero ni ibyo byatumye habaye ibiganiro hagati y'abarundi ndetse n'amakungu akabandanya ashigikira yongera akurikirana. Mu byo twakiriye iyo ntumwa idasanzwe Michel Kafando, ibyo twavuganye rero harimo tukijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi nk'uko mwabivuze mu ntangamarara bisa n'ibiriko birateba. Hanyuma turamwereka turi nk'umuhuza w'abarundi dusanzwe mu byo dukora mu kazi ka minsi yose, mu byo ibyiza biturekurira n'ibyo bizashinga biturekurira, harimo cyane cyane gushyira hamwe abanyepolitiki n'ibintu bitandukanye kugira ngo dukomeze amahoro n'umwumvikano mu benegihugu. Turamwereka ingene twebwe tubibona. Hanyuma turambwira kandi ko twifuza yuko nk'uko n'umuhuza umworosha mu biganiro mu Katari yabivuze yuko yifuza ko ibiganiro byorangira vuba. Turamwereka ingene byorangira vuba. Hanyuma na bene icyo tubona ni uko abikenguruka kandi ashima intambwe igihugu kigeze ko, akavuga ati rero byiza birumvikana yuko ibiganiro byosozegwa. Hanyuma tugatandukira ibindi biringo by'igihugu byo kwitegurira ibiringo bihambaye mu gihugu. Navuga rero yuko kandi twavanye ku byo bijanye n'ibiganiro, turanavugana kandi n'ibijanye no kunywanisha abarundi no kuvugana ukuri, kuko ibyo dukora byose mu gihe abarundi batavuganye ukuri ibi byose turimo uno munsi tuzobyavamo, kuko bigaragara yuko ahanini dukunda kuvuga ku kinyoma.
mwoba mwarashwe kuyaga cyane cyane ku kintu cyo bacatumye ivyo biganiro bari bavuze ko bishora kuba ari byanyuma mu kwezi kw'icumi bikaba bitabaye hari amakuru mwa mufise avuye kumuhuza canke iyo ntumwa idasanzwe
oya ivyo ntavyo twashoboye kuvugana gituma byariko yafata umwanya ariko turibaza yuko gituma bifata umwanya no kubera imibonano ngira ngo muhuza mukapa akirimo kuko murabona yuko twebwe twakiriye turavugana arakira abandi barongozi batandukanye baravugana aravugana n'umuserukira baramwe speciale kafando nyene numva rero amaze kwegeranya ibyumviro by'abana bariya ni ngombwa ko bagafata umwanya kugira ngo ashobore gutuma ko inama ya bose yotuma by'ukuri ibiganiro bisozerwa neza bakabifatumwe rero ngira ngo mu kwezi kw'icumi bidashoboka
hari amakuru abarundi bomenya yerekeye ibyo biganiro birashobora kuba bizaba nko mu kwezi kw'icumi na rimwe
twaba tuwese ntabyo twamenye kuko nk'uko twababwiye twihari ibikorwa n'ibi byose twaba turiko turakora by'ukushyira hamwe abanyepolitike nk'umuhuza wo mu gihugu hagati nk'umuhuza w'abarundi ibyo dukora twige tugumiza ko kuko ni akazi ka minsi yose ivyo nabyo vyo umuhuza mu kampani baza ariko na wene abona yuko byaba bikwiye ko ngira ngo yotuma ko vuba abanyepolitike n'abandi begwa n'icyo kibazo cyo kuganira hanyuma agatunganya kuko amaze neza bikava mu nzira ariko by'ukuri nibaza ariko nawe yene abona ko ari umwitwarariko kuko abo bagiye barona na bose baba abari mu Burundi n'abari hanze bagenda babwira ko vyiza ivyo biganiro vyohera hanyuma abarundi bakitegurira ibindi biringo kuko by'ukuri ibi bikorwa umuhuza arimwo ni ibikorwa vyatanguye kuva kera murazi yuko imbere y'amatora twari mu biganiro kuva mu 2015 mu kwezi ngira ngo kwa kane hatangura bitwa ba Fred Ginite mu nyuma Fred Ginite baramuyamiriza arazi bitwa batiri baramuyamiriza ari nawe hahava haza Benjamin Mkapa ya je nyuma yaho abo bahuza abandi babiri baraniriwe ariko rero bose icyo twovuga gikuru ni uko mu biganiro byose byamwe biba ari uko twaganira kugira ngo tujye mu matora mu 2015 nta na rimwe iri baganira bavuga bati tugende mu matora urebe amatora yabaye mu 2015 icyo nitubaza yuko n'igituma binatera ni uko ubu abantu batabona ati mbega bariko baraganira ku biki kuko ubu nibaza ko tuba tubaganira ngo tujye mu matora y'ibihumbi 2020 kugira ngo tuyagendemo abarundi batekanye uko no mu byo somye abakuru b'igihugu bari bashinze umuserebe bambwira bati genda ufashe mu biganiro by'abarundi kugira ngo bagende mu matora n'amatora niyarangira hajeho n'inzego abarundi bose bashobora kuyumvana mu byutsa yuko ngira ngo nimba mutara batajya bihunsi numvise ko turi kumwe na n'imani ngira ngo ku murongo yuke neza yuko itariki ngira ngo 19 z'ukwezi kw'indwi turi mu biganiro hari umuhuza yatumwe na Museveni n'umuyobozi wa Kiyonga icyo gihe twari mu nama cyuko turatera tuje imbere niho twabona urwandiko ruvuga yuko abo bantu n'ane n'abandi bari kumwe bari kugira ikintu cyitwa Finalede muri Ethiopia cyo turavuga ati mbega nako turi ngabwo biganiro tuvuga amatora mu 2015 abandi bagira bagende muri Ethiopia kugira yindi migambi mwumva by'ukuri cyuko turaganira ku bibazo bimwe cyangwa hari abantu bavuga amatora n'abandi batayashaka no munsi rero n'ubu nabaye ko ikibazo kiringa kuko hari abantu bavuga ati tuganire kugira ngo tugabure ibibanza twibagire ingingo z'abenegihugu ivyo rivyo bizaba bikunde nibaza yuko by'ukuri ari aho nako navuga nti ko turubakira ku kinyoma abarundi barakunda kugendera ku bintu bitavuze kutavuga ukuri twashaka rero nkumbure twe nk'umuhuza w'abarundi abarundi bonyine cyane cyane abanyepolitike abandi bumva yuko gushira imbere kuvuga ukuri bakumva yuko by'ukuri turiko turaja dutera imbere twumvira amatora mu 2020 atari ukugarukanira ngo ku byarangiye
imbere yuko tugaruka kuri ivyo biganiro bisa ni vyabaye ingorabahizi reka Dr Jean Minani nawe agire ica tubwiye ku rugendo rwa Kafando mu Burundi mushyana he Dr Minani murabona kugo rugendo rushaka kwa rwabaye ingira kamara
tubanze ubwa mbere na mbere twabwiye ico twiyumvira ku ivyo uwo mushingantahe Edouard adahagiye kuvuga ubandi na mbere ntitugeze twanze ibiganiro twebwe twasitana ataho bishika kuko twashaka kujya mu matora ateguwe neza ariko ntibadukundiye ko tujya muri ayo matora ateguwe neza avuga ati baciye bagira ikintu cyitwa senanigira iteka none y'abantu bajya kuganira bari mu migwi 15-20 iyo yagize imana bakaja hanwa hagira umugwi umwe bari 15 washaka kuganira n'abantu 15 ukaganira n'umuntu umwe baserukirana ajyaneho byo babyiza ntibyatwa twari kuba tworoheje ibiganiro muri babaye gwitwazo ntago bashaka ibiganiro narabonye byakurikije icyakabiri nashaka kuvuga nuko muri ibiganiro byose bibijambere niba n'ijuru biboneka neza ko ari ujumbura wakukagwika rongoye na Ngurunziza harimo n'uwo Edward Mene badashaka ibiganiro na gatoyi urashaka ibiganiro jorera ngahe ujumbura abahunze batarimo cyangwa nyapolitike benshi na senarede twebwe turi bita ibipinga ngo kuko ngo twanka iyo leta icaduka yishyizeho idakurikije amategeko ko tutoba turimo bashaka ibiganiro bikumira ibyo biganiro bikumira naho bizoshika bashaka niba bigire n'ubu babizogire n'ejo naho bizoshika icya gatatu nashaka kwishyura kuri icyo kibazo ku bwacu Perezida Kafando arimo arakora akazi yatumwe n'uwamushyizeho ni ukuvuga kugerageza guhuza guhanura kw'abarundi bose mu biganiro guhanura cyane cyane iyo leta y'ubujumbura kuri uko kwemera ikaganira n'abatavuga rumwe nayo kandi idakumiriye kandi tukagenda harusha uburenzo cyamuzanye kuko nk'uko mubibona ibiganiro byarahagaze bimaze iminsi bavuga ngo bigiye kuba nibyo bavuze ngo twagize mu kinyegero ego hari ibyo twaganiriye ariko mwaje dufite bashyitse ubujumbura uwo Edward Zanye naciye avuga ati jewe nabonanye n'abanyapolitike benshi bashaka gutaha nashaka kumubwira ko uwo babonanye atanumwe n'umwe ndabeshuje nta n'umwe n'umwe yemeye kuzotaha adatahanye n'abandi bose tugarutse mu biganiro
nk'uko byavuzwe
Gafando rero nabanda yakora ibikorwa byiwe ego yarabonanye n'ay'ubujumbura yarabonanye n'umuhuza natwebwe twarabonanye muri senarede biriteka twaramubwiye ko twiyumvira twaramubwiye ko dushaka ko twebwe nuko ibiganiro byuba kandi bikaba nk'uko twari tubisaba bikaba hagati y'abaserukira leta y'ubujumbura ya Petero Ngurunziza n'abayirwanya ari twebwe nabo bose bafite icyo bavuga tugahurira Arusha tukavuga tukanonosora tukagira icyo dupfunditse kugira ngo Burundi bwogorore
muri iki gihe dokitore
twarindiriye inyishu ya Rose kuko yatubwiye ko azoduha igisubizo avuye ibujumbura avuye no kubonana n'umuhuza
Dr Jean Minani abarundi muri iki gihe basa n'abarushe n'ibiganiro bidahera nk'uko twavyumvise hariho ababunganirizi nk'abatatu canke eka intumwa zidasanzwe za ONU bose biyamirijwe eka haba biyamirijwe na leta y'u Burundi canke yabiyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta izo biganiro bikaba bigiye kurenza imyaka ibiri ataco biravamwo murafise kizera ko abarundi ku mpande zose muzote ba mu kikubita gashi kugira ngo abarundi baruhuke mukanyaga
ubuje hayagabaye yagumwe mu niyagisha ibiganiro birashoboka igihe iyo leta iyo gihe abo nyine ba Eduardo na Petero Ngurunziza nabo bari kumwe bose bukwemera ko ubugana n'abatavuga rumwe ntibature aho bashaka kuganira kuko ibiganiro mwene ibyo n'amasezerano aba mwafite icyo bapfa mwafite icyo basezerana ko ntabana n'inshuti z'abandi zigirwa n'abavukana kuko ntacyo baba barimo barapfa twebwe icyatumye duhunga turakizi icyatumye haba abarundi isinzi barenga 500,000 ari hanze icyatumye abantu bapfa icyatumye abantu bahaguruka bakavuga ati turazi ibyo bimwe biraba n'abandi bari mu nyuma arimo bari kubyanga ibyo barimo barafunafuna bakora numvise ko bashaka guhindura ubwizi wa shingiro n'ibindi iyo byose n'abandi bari mu nyuma bazobyanga kandi bari muri bo nyine ntukuru kandi ko na Edward azo bari muri bo mu zo bazovyanka ikintu n'ubundi ngo bameze zo kwama akabaza ko twibaza abarundi ntibaruhe ni ngombwa ko baruha nawe urakuba ari aguwe abarundi baraguwe abarundi bari mu mabi menshi nico bituma barusha basaba Imana ati mbega ni ryari zokogorora bo bifuza ko twokwicara tukaganira ingorane zigahera ariko arabizitira arabyanka nabo nyine mwumva bagoma bizitira ku butegetsi bayari hibirinde n'ibindi birigo na uhuho ngo bashaka kukubaho kabami ngo babigira abami nka kumwe kwa bokasa niko yatanguye ariko imbera n'imbera bazomeranga bokasa
ibiganiro bizoba hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe na leta Dr. Minani bizoba byerekeye gutunga amatora mu 2022
ibyo yavuze Eduardo ngo nta matora dushaka mu byo twamye dusaba twese dushaka amatora ubu niwe wemere baze tubiganire tuvuga n'ibyo amatora amatora yo naho bavuga tufite amatora z'ururu 2018 mu mwaka uza tuganire tuvugane aya matora yoba gute mbega amatora gute udashobora gushikira abanyagihugu bazogutora mbega amatora gute ugenda kwa umunyagihugu umunyagihugu uvuye kumuraba agasigara atotezwa agasigara acunga upfuni na buhoro bamubaza icyo mwavuganye bamufata cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyuruza cyangwa upfuye ugasanga bagutegerera kunyuruza umugira huca aya matora yashoboka gute twebwe turashaka amatora n'ubejo aho rukera bubahuke baze tubigane imbere y'amakungu imbere y'abashinga ntayo tubigane tuvugane neza kujya amatora yuba n'igihe yubera n'ukujyoreba kuko akaba amatora umunyagihugu wese ahari atora ikiri ku mutima akaba amatora aho umunyapolitike afite ijambo ashaka gushikiriza abanyagihugu akaribashikiriza afise umugambi akawushikiriza akaba amatora atanwa atamikwa atanwa aturubikwa amatora meza amatora atari amatora y'amanyanga
ibiganiro rero
tuyatiga bashaka bave n'ejo tuzuyaganire ariko ntibavuge ngo harabaye amatora nta matora yabaye harabaye amanyanga harabaye ukoresha igikenye mugore nawe kugikoresha barabona aho bibagejeje ibyo twari tubabwira barabona aho bibagejeje mugore ntibagire ngo barone ibijuju barabona aho bibagejeje abarundi
ibiganiro rero Dr. Minani
birirwa banjye amafaranga rije n'ibindi ntibavuge ngo abarundi baranezerewe niwe ndivuga n'abarundi
ibiganiro Dr. Minani ibiganiro rero byo byerekeye amatora n'ibyo byerekeye kugabura ibiti ibiganiro byo byerekeye gutunganya amatora neza n'ibyo byerekeye kugabura ibiti nkuko amakuru atukura kutangazwa n'abantu abatari bake abivuga
ndio nayo ibiti byinshi ibiti bishaka n'ibyo ibiti
byo ntabyo
shaka ariko nimone ndi hanze je nta biti shaka none katawo gushigandira ndimo ndarondera ko umuprezida w'umwe ko umunyamashinga mateka ari umwe umuprezida w'inamashinga mateka ayo manyanga ko mukintu nama natowe n'ubundi mukintu jere aba natowe n'abandi mushinga mateka maze imyaka 40 n'ingahe kuva amatora atangura nta nanyu ntabaye mushinga mateka
yego
me amatora gute
tubiyutse
inshuti mbese nta muntu n'umwe muri twebwe atinya amatora kuko tugiye matora tuwaje byo gushaka tuzobyumva
tubiyutse inshuti mbese kumwe kumwe abandanya tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Gilbert. Gilbert muri we neza?
Kamara mahora.
Muri hega Gilbert?
Je ndi Bujumbura.
Ibi izina ry'ikirundi ninde?
Irankunda.
Irankunda urafite ikibazo urafite icyumviro?
Yego. Naye ko ndumviza Dr. Jaminani.
Yego.
Ego hanyuma nako numva ibintu akarashikiriza no kuri ku Imana turamenyera abanyepolitike bo mu Burundi no hanyuma nako turamenyereye no kuri ku bizanzwe turabazi cyane rwose ko turamenyereye ko uhereye muri Demire Senke amatora aba halo
duga kwijambo turakumva
dore ku matora ya 2015 aba kugeza amatora ya 2010 n'aya 2015 ari karaba tage tona ba ye politike batandukanye tona imigabo n'imigambi yabo kubisanzwe bariko bavuga ngo twende tinya amatora kubisanzwe giye kuraba MRDC tage dutangwa kora inde umenye politike y'u Burundi ni iki twabonye ico bari ni ico bamaze kubisanzwe icubeshanye kisha abarundi no kubesha ngo no munsi ngo twebone tinya amatora amatora barayatsinze ahubwo bwo igituma ibyano bitako biravaka ni iki nibati bavuga ko kereta y'u Burundi cyazi yuko iri butungwa cyazi ko naho bahunze nibafundiye ikintu kimwe kugira ngo umurundi wo musaro nk'amahoro akwiye bavuga ko n'umusitari tubona ko twotumwe amatora ya 2022 ahuri kemore kuvuga ngo ibwirizwa shingiro nihinduka numva kumengo ubikeneye ahubwo nibaje bote 2022 dukeneye amatora ahuri kemwe bose hama abanyagihugu bonyine bagire shwa yabo bavuga ati twe dutoye naba ari Petero Nkurunziza bavuga ati genge yasubire kwitoza nimba abo babyemeye. Halo
ego me urakoze Gilbert irankunda reka
sozera
duga ku ijambo unyarutse
ati hama nibavuga ati nibaze rero abanyagihugu kugacu nitwe turushe tuvuga ati dushigikiye naka pana uvuga ngo abanyagihugu babashikire nabahari niba bahari nibaze mu matora biboneke bigaragara basiba kuba ngo abanyagihugu benshi ngo bararushe ngo barabashije oya ntabahari ahubwo nibavuga ati reka dutegure amatora hama niba badushigiye tubatore tutabatore nabo bemera ari ntayishize nta kindi twende burundu twaza ukajagari bibi birwa keza mwe n'igihugu bagafata bagavuga ngo banaka barashike kata bashigiti nibaze mu matora
y'igihugu
yatinya bano byo kubivuga ku maradio turabone ku rubuga kuri tele tuvuga ati tugira tubatore tutabatore naho dutore dushaka twese twabarinzwe tudeside
mu kanya gatoya cyane rwose Dr Jean Binane mu gira cyo mwishuye Gilbert irankunda
umunyagihugu sitamuzi mugabo nashaka kumubwira yuko ndamubaze ndaramaze guhunga sinabimwifurije mbere uribaza yuko wowe uruta abanyagihugu bose 170,000 bari hanze bahunze bagati zabo bakeneye ibyo bigasambuka ntibakira abarundi abo mwabakuyemo ni ukuvuga rero murumvira amatora bamwumvira n'abandi kuko mutwara zoza abwizwa gutwara abantu bose n'abahunze bakaba bari mu Burundi kuko mutwara dushaka n'umutwara dushakira Burundi n'umutwara zotwarira bose nta muntu rero abuze gukumirwa ntanyagukira ntanyagupfa nta wapfa wangura
reka duhere ijambo
twashaka uyabandaenda mubwire neza twebwe ntitutinya amatora na gatoyi mbeweje mu matora gute mbe ntabona ibirimo biraba ntabona uvuze na gatoyi gatandukanye n'ibyo leta yubishaka n'ibyo guhugu zishaka kuba twamunyuruza bakamutwara mbe ntiyumva abantu birirwa baratogwa mu mazi mu ruzi abo bantu s'abarundi mbe ntiyumva abantu birirwa barakubagugwa mbe ntiyumva abantu birirwa barapfa batazi icyo bazira abantu bapfungwa batazi icyo bazira ngo ni uko bavuze intwaro nabi mwakogenda gute kuvuga intwaro nabi kuvyo yakoze nabi gute uzi neza ko ashobora gupfungwa cyangwa ubibwiye akabyumva baca bamupfunga n'uwo bafatanye ikintu umwandikiye ni telefoni baca bamupfunga bari bamunyuruza n'uwo banyuruza ntibashobore kumenya iyo agiye ubu mu Burundi abantu basigaye bagenda batavugana ukuri batinyana kumwe kwa kera niyo twaba twumva kera byahora bigirwa uhamwe utashobora kuvuga n'umuntu n'ubundi ngo sureti iruhande yawe ubu bose batekewe n'ubwoko ayo matora yoba
gutekugira
ngo bibereye byose biveho ni uko twemera tukaganira mbebyogenda gute n'amatora ari mu mahoro abantu baricara bakaganira
batinyiki
aho twese twari twemeranije Arusha tukaganira
cyose twatumvikana no kujya tuza tukaza tukwica Dr. Jean Mizemurampa tukaha akanya abanywa muri radio Ijwi Nyamerika bari kwarondera umurongo ari benshi reka duhe ijambo umuhuza Edouard Nduwimana nawe nyine agicavuze ku byashikirijwe na Gilbert irankunda cyane cyane ku byerekeye gutinya no kudatinya amatora eka no guhamagarira abanyapolitiki bose kwitaba amatora bakavuga ukuri tugakwi ijambo
murakoze cyane nagira bande na mbere mbanze cyo gukera kamo abarundi bose bahumije ko botaruka n'abo ntere na kamo cyane cyane abanyepolitike nabone ko botaruka bakaza kubaka imiganga y'abayifishye abatese n'abakaza guterera muri politike yo gutegura amatora mu 2022 amatora atekanye kandi ntakekeranya yuko ari amatora azogenda neza cyane nibutse minani yuko ariko avuga nabo babwiye ko bakwita amatora muri 2018 woca baza oya amatora twamaze kumvikana yuko turi mu nzira ya demokarasi azoza araba uko imyaka itanu irangiye narenge rero mu myaka 2024 n'andi matora azoba ayandi azokurikirana azoba mu mwaka 2027 kuko uko integuro imeze no munsi abenegihugu bayemeza ibiringo bishobora biva ku myaka cyane bije ku myaka indwi kandi ndamubwiye yuko by'ukuri jewe sindi mu zohava bagira bati bigashinzwe irihinduwe kuko ni uburenganzira bwa bene gihugu ndatonera rero abene gihugu nibashaka ko rihinduka nagana ndamubwiye yuko by'ukuri ntanyitege mu bazomuhambya ahubwo ni muhamagarire yuko yotahuka ikindi nacyo nuko bimbabaza cyane kubona umuntu umunyepolitiki nka Minani ariwe avuga imvugo mweniye kuko ntibeshe Minani bafite nk'imyaka irenga 63 ariko aregeza imyaka 65 kuva yuko ari umuhumure kandi yaraciye mu nzira akavuga rumwe na leta araja ku butegetsi muva yuko ari umunyepolitiki atari wejo ubundi tuba twiteze yuko ahubwo yogiye mu banyepolitiki badufasha kumenya ivyabaye kumenya ukuri no kurekuranira tukamenya ndetse n'imvugo yagiye arashikiriza muri 1993 aho yamahagariye abarundi guhagarara bwuma ngo bagwanire demokarasi byose byari mu baje kugira ngo abarundi bashobore cyane cyane gukomeza abanywana n'ikimba za demokarasi ariko n'umuntu umwe ari karavuga cyane cyane nibaza yuko ari hongira ngo n'ibibazo atinya kuduhava yishura imbere y'abarundi icya gatatu navuga nuko yari karavuga ngo batavuga umwe na leta mbega none ni kuvuga abande ni kuvuga yuko basa amazina ukitwa Minani ntiwitwe naka ngo uri batavuga umwe na leta abatavuga umwe na leta bari ngaha abashyira hehe ku migambwe mu Burundi irenga 40 hariho umugambwe uri nabi ku butegetsi akaba n'abandi mu mizero bari muri leta kandi tuzi ko batavuga rumwe na leta akaba yitona kandi imigambi irenga 30 nayo iri mu icavuga rumwe na leta ni kuvuga kwitwa Minani cyangwa kwitwa naka niko kuba utavuga rumwe na leta nibaza rero yuko cyane cyane nawe utangura agatahura abo bari kumwe ngaho ngira ngo umbure ntibasangiye ibibazo ngo hari abona ko bafatira amaboko umugongo abandi kuko kuva hari bamwe bashaka gukendagaza ubutegetsi itariki 15 kwa gatanu murabyibuka bagaca bavuga bati turisokoye no mu biganiro itariki 19 z'ukwezi kw'indwi nk'uko navuze twari mu biganiro na Kiyonga bateguye kudeta biranka bacagisokora mu matora wo mu itariki 19 z'ukwezi kw'indwi baca baragenda ngo bagiye gushinga ikigo cya REB uno munsi izo mbere nk'aho wari ufite igice gihe mugira ibyo mwashaka iki bashaka igihugu kitagira ubutegetsi bari bagamije iki numva yuko by'ukuri rero jewe nk'umuhuza w'abarundi kandi nande n'ibyo biramba bagacyo cy'umashaka yuko botahuka batacyumyagiriza bakubaka imigambi hanyuma tukajya hamwe tukanagira hamwe ibyatugoye muri izo biringo byose ndondaguye hamwe tukubaka igihugu bishobora gutegura amatora mu 2020 naye handi by'ukuri biragaragara yuko n'ubu n'ariko aravuga gutyo urabona yuko by'ukuri ata amatora bakeneye twarabibonye uko mu biganiro tumaze tugirisha ngaha twashoboye kugiranya imigambi yose iraja hamwe mubwo hari abaciye bandika amakete bavuga yuko ngo twatwumvikana kuri kontansi y'amatora yo mu 2015 iyo nayo mukamuzi yuko yarangijwe na seni ni ukuvuga by'ukuri baragendekeranya ibintu mbega noneho kuvugana ibijyanye n'amatora twenda kugenda Arusha twenda kujya mu Buganda ntibotatwabivuganira ngaha iyo ubindi bihugu za Uganda ko hari abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu aha muri Kenya abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu muri Gabon ntitubyumva ntibari mu bihugu abo bandi kubera iki baca baja inyuma y'igihugu nuko ngira ngo nibaza yuko cyane cyane ahubwo hari n'ibihugu nkumbure bishobora kuba byashatse kubafasha cyangwa bamwe bamwe bari hanze ariko by'ukuri twasaba yuko twebwe biratubabaza nk'abanyepolitike nk'abo bakivuga mwe nuko twifuza yuko by'ukuri numva mbere agira ati ubutungane burangurikirana niba agira ingufu bawe kuraje bataha ubutungane bakwitaye mu gahanga rega muri politike ni kumenya yuko ugiye muri politike haraba
reka ndabibutse muze murampa
ngo ntari mafatira amaboko mugongo kandi banye politike bifuza gutaha kandi noneho hari abatashe batari bake nka curu babayeho neza ngo abantu
reka ndabasabe mumpe inshuro ngufi ngufi
musiana ndawa ndoimana politike kiretse abo onya se nkumbure akandi gatima tare nibaza yuko by'ukuri ebo tatwambwe by'amatora tukaja hamwe
turiza
ariko by'ukuri demokarasi bigatera simbatari
muri kamura bandanya kumviriza iradio hejwe y'America turi kumwe na Claude muri beneza
ndabahaye mwiriwe ndaramukije n'umutumire nyakubaha umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ndaramukije n'ayo bandi Minani
barakumva Claude muri hehe
Jeho ni nga igitega.
Igitega witwa nde izina y'ikirundi?
Claude Manirakiza.
Manirakiza murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato cyane.
Ego ngomba nagomba kubaza hanini cyane cyane uyo Yohani Minani wo muri Senarede. Kuva mu 2015 amatora abaye baciye bagenda muri Senarede. Umunyamakuru yabahaye ijambo bwa mbere yavuze ko ari barongoye umugambwe. Abanya Claude w'unyakuri tukaba tuzi ko twumvise yuko ikongere ya musubirije ati cyo mugambe mu gihe ubarongoye sinarede twago batumusabe aduhe umuco kuri ico kibazo hama bubaze kandi ibiganiro bariko baravuga yuko batabigiyemwo bidashoboka babona yuko bazoguma bafatira ibihano Burundi kugira ngo twebwe abanyagihugu batobatse tubandanye ari twebwe tuhabwa bagiye gusabira ibihano Burundi ubutura n'umuti wo kwivuza kubera ibihano bafatiye Burundi none ubwo n'urukundo bakunda bene gihugu no geza ngaho utubazo twanjye muri Mateyo gerageza kunyishyura umuganga Yohana
reka tumuhe ijambo Dr Jean Minani tugakwi ijambo mu kanya gatoye cyane
ego makoze nashaka nshimiye mvuge ko twebwe udatinya amatora na gatoyi kandi abarundi barazi ko ntigeze dutinya amatora bazi ko mu batinya amatora ntarimo n'amanda ya jamu keretse amatora ashaka kwica abantu babanza bakuramo umuntu ashaka kwitoza abanje kumwica ayo matora ntawe yajamo icya kabiri nashaka kwishyura umushinga ntaho yabivuze neza ko umugambwe sawanya fudu bunyakuri sende defide iyo yarasubirije nawe urumva nyine ko iyo ari sende defide yasubirije kandi nawe nyine ari umugambwe ikaba yihaye uruhusha n'ububasha bwo gusubiriza abakuru imigambwe badashaka urumva ko amakenga ataraho nimbye neza dushaka kuganira nimbye dushaka kuganira mbere ko tuje mu matora ko umugambwe uri murahiganwa udashobora ufata uwundi mugambwe wawusubirije w'ubutwara kandi atari umugambwe wawe ko imigambwe ingana imbere y'amategeko nshije tubwiza kuganira ubwa mbere na mbere ko no mu gushaka amajwi imigambwe yose ingana mu gushaka amajwi ibyo tubwiza kubigana tukabyumvikana icya gatatu yewe ntimubona neza ko ngaho mu Burundi uvuze ahushanya n'ibyo leta ingaho ishaka baca bamupfunga cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyurura nabyo mubona na gasesesho wamuri imboni yakore gushe zimurara ko muri bipinga ibyo nabyo mubona ibyo byose ije dushaka kuganira umutekano w'abazotaha umutekano w'abazoja mu matora umutekano w'abazotora n'abazotorwa ibyo byose tugize kubiganira kujya amatora yugenda neza niyo mpamvu dusaba ibintu by'umurengera kuri ibyo izeteye nabyo ibihano ibihano biba babyikwege kandi ababwiye nari narayipfutse mwarangurikiye ku maradiyo yose mwarangurikiye ndabivuga kuva na kera nyabuna wowe wa mugabo Petero Nkurunziza ntushaka iyindi manda uri muri kwege niba kwegera abarundi ibyo navuze byose nizo babashikira abarundi rero gutwa kumwikomo mu rwego rwasabye twasabye ibihano nimutumwikomo kuri Petero Nkurunziza nimutumwikomo kuri iyo leta nk'iyo rero wafuna fulani waragira ngo washaka kuyongeza yandi mu manda ngo washaka guhindura ngo yahindure ngo ibyarusha ikiringo ngo yashe ku myaka indwi yongere asubire kwitoza iyindi myaka cumi n'ine ibyo byose muzobona ingaruka mbi bizobazanira
Dr Minani
mirongo itatu n'itanu
mu kanya gato
ndayegereje niho wugira ubwoba aho kubona umutama nka jewe nari miriwe nabi nkomoka nkagenda nkasiga ibyanje bagasigara barasambura aho nta gahazi babonamo
kuri icyo kibazo
turi benshi
ku kibazo cya Claude Manirakiza Dr Minani ku kibazo cya
gatoyi bazaza ababwiye bumve muri abanyapolitike bose nari nina babizi bose barahunze hasigaye abantu bashasha abo bantu ba Edward nyine nashaka Manuel Edward yarahenze umukuru w'igihugu aguma muhenda yumva ngo nagiri ndamusabye ariko tuzahenda umukuru w'igihugu ndamusabye ariko kubona n'ibyo bingaruka mbi iminsi izoza ntihazobibona
Dr Minani mukanya gatoye cyane rwose mukanya gatoye Dr Minani mukanya gato nashaka mutubwire ikintu abanyapolitike bakwiye gukora muri iki gihe ku mpande zose twihweje iki kibazo cha Claude Manirakiza ikintu mukwiye gukora muri iki gihe abanyagihugu bavuga ko bagowe kwera ibintu kwera ubukene bw'imiti ibintu bitandukanye ku ruhande rwanyu batavuga rumwe na leta mwokora iki eka turabaza ico kibazo tukibaza no mu ashinga ntahe Edward Nduwimana ku ruhande rwa leta duga ku ijambo mukanye gato Minani umunota umwe ikintu mubona muhindura ikintu muhindura ni iki Dr Minani ku ruhande rwanyu rwatavuga rumwe na leta wihweje ico kibazo cha Claude Manirakiza
nuko rawabwiye byose ni ibiganiro aho abavuga na banyamura bafatiye hano kesh ari no gwesha tetwe twabatumye twarabwiye ingwane zacu mugo bari bamaze no kubifata kuko bafite amasezerano bagiranye na leta uguha mukumvikana kugira ngo aguhe ikintu ukakinga ko umenya neza yuko ikirenze ko nawe cyasoko amasezerano amwagiranye
ikintu mwohindura kugira ngo
hagati y'ishyirahamwe ry'uburaya na leta y'u Burundi nuko bakurikiza demokrasi nuko bakoresha amafaranga babaha neza nuko bubahiriza hagati y'akazi na muntu ibyo byose barabagasanga ntibyubahirijwe bakabatuma ko bakaganira bakababwira ati ntibyubahirijwe ubwo twabivuganye
Dr. Minani muriko muvuga ibyo leta yokora
bemera bagasubira gukurikiza ibyo bumvikanye nk'uko babikurikije
mwe muriko muvuga ibyo leta yokora nakubajije ibyo mwebwe mwokora ku ruhande rwanyu ariko reka ko mutacishwe reka mbaze reka icyo kibazo ndakibaze
ndabishitseko leta rero nireke kuzirica abantu nireke kunyanyasa abanyagihugu nireke gupfungira abantu busa nireke iyo mijirimba
ntukurishura ikibazo nabajije reka
subiri iwawe dusubire ku mirimo ibyo kumarigara kwibazira kwita abantu
nari nabajije ibyo gukora mwebwe ariko reka
tubaze wese ahari akore neza akore nk'uko ashaka azikunda abanyagihugu
reka tubaze
bishoboka ibyo tuticaye hamwe icyo twese twokora nta kindi nuko igihazo biganiye icyo cyose yarusha tuzobariyo turi kugira ngo tuganire twumvikane ikibazo kive mu
mvugo mushikana Edouard
twagwa
Mushyana Edouard Nduwimana ikibazo umushyana ha Claude Manirakiza baje n'ikibazo gihambaye cyane gose muri iki gihe urabona ko abanyagi gukoronka imiti bibagoye si imiti gusa n'ubukene bwarabinjiranye ikintu leta y'u Burundi yohindura kugira ngo ibintu bije mu buryo niki
mbakoze ugandira nshimire Dr. Minani ku byo ashikirije ni ibintu aravuze cyane cyane ibijyanye n'ibyo sabona byo bandanye biganirwa yavuze ibijyanye n'ingene twoganira kuri amatora atagende neza aravuga ati twoganira ku bijyanye n'umutekano wa politiki butaruka tukaganira n'ibindi byo n'ukuri jyewe navuga yuko ko umuhoda w'abarundi ndabikengurutse ko numvise yuko ari agenda y'ibiganiro itomoye cyane kandi navuga yuko ndetse n'ukunaniza yoba itananiza abone bavuga yuko by'ukuri icyo nicyo kwenguruka ikigira kabiri naco nyakuba mumenyesha makuru nagira mere nk'umwe babwira yuko ibi kuvuga ngo abarundi bararushe nta barundi barushe abarundi bari ku kivi abarundi bari mu mahoro abarundi mu bukene bwabo barabayeho kandi bari mu mvikano mwinshi kandi bo ntiturushe turi ku kivi turiko turakora ibikorwa by'iterambere turiko turakora ibikorwa byo gutsimbataza amahoro nta barundi rero barushe naho bashobora kuba mu bukene nk'uko no mu bindi bihugu usanga ibicanke biriya hari ubukene ku isi no munsi ku isi hari ubukene kiriho kijyanye n'icyo kokorwa nagira bwa mbere na mbere nibutse abarundi bariko baratwumvira ndetse n'abanyamahanga yuko atanahamwe ku isi imfashanyo yigeze iteza imbere ibihugu muraduha karere mu tugiye muti ni kino gihugu kanaka ko imfashanyo ya Europe n'igihugu cyarateye imbere nta nahamwe ni imfashanyo yo bahora baduha ntabwo byari ideni kuvuga yuko ahubwo badutabaye kubona ngira ngo banagihagarise kuko hari naho kurambika isura gutera kwambara no munsi abarundi baragerageza kwimunganya mu bukene bwabo amavuga ngo imiti irahura jese niba ariko hari umurundi ariko imana ngo nukwera abuze umuti wo kumuvura imiti mu bicaro irahari irakwiye abana bandanya bavuzwa ku bunabyeyi bakibaruka nk'uko imigambi umugambi wa leta ubitegekanya bavuga rero yuko by'ukuri simbona yuko hari icyo twaza ngo tubyatwambane dutakambe kugira ngo ibyo bihano bituveko twavuga yuko ibihano babifashe ku gushaka kwabo baraturenganije barahotoye abarundi ubwo rero nibaza yuko by'ukuri kuri icyo ntabwo tutakubafuka na Biden bari badufitiye n'amafaranga yabo ubwo ejo nibashaka kugurura bagasore bakayatangaza batanga ariko naho batuyatanga umenye yuko ubundi biko bitunganya kugira ngo bushobore gutunganya ibyabo tutarinze kurindira
ibyanyu
kuko nayo bivuze bigaragara ariko atanganya ziga ziteza imbere igihugu niba rimwe rero turi mu mahoro turi mu mutekano cyane dukomeze ubumwe nitwagira ubumwe gisigaye tuzi yuko iterambere ryari kuboneka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Frederic Mwiveneza
Mwiveneza
Muri hega Frederic
Tuvugana na Ngozi
Ngozi izina ry'ikirundi ninde
Hello.
Witwa nde izina gikirundi?
Ni mego Frederica.
Ego meduka ku jambo kibazo cyumvira mu kanya gato.
Ego ikibazo nagomba kubara no kunganira uwo niba ari Dr. Shaminani nagomba kuba na bababwira ko naho bamwe bakomeza kwibaza ngo ngo baratinya matora ntabwo batinya matora na gato ahubwo bategwa ubwoba bwo kuba bakwinjira muri aya matora kandi turabona abanyepolitiki bamwe ko bafite ishaka ryo kuba boja mu gihugu cyacu kugira ngo nabo batuzanire iterambere ariko ntibigera babona n'urubuga bw'ukuntu bashobora kuba bashikira abanyagihugu kugira ngo batubwire ibitekerezo byabo aho bavugira usanga hati yisanzuye ku buryo ntibashobora kuba bogenda gushikiriza imigabo n'imigambi n'abantu bashobora kuba bashikiriza imigabo n'imigambi yo kuba batubwira nk'ibyo bazadukorera kugira ngo twumve nabo yuko baba ari abantu bafise intego nziza bageze ngo barashe kuba bogira icyo bavuze turabona yuko bashobora kuba bobangamirwa ikindi nacyo nashobora kuba nojaho ni cyo guhindura ibwirizwa shingiro mbega iryo bwirizwa shingiro ko bavuga ngo bagomba kurindura kugira ngo basoshire ku myaka indwi bishoboka gute mbega abo bashinga amateka no bacyanguza amateka abo barize kuri ya neguro twebwe abanyagi gutwa batwara batumye cyangwa baratubajije kugira ngo bumve natwe icyo bivuga ko bari kuba boshiraho ukuntu dushobora bashobora kuba bogira nk'amatora kamwe nk'abanyagihugu twebwe nyine dushobora kuba twakwiyemereza yego cyangwa oya tukamenya aho tugomba kuba two icyo tugomba kuba twakurikira kuko badutoreye kandi tutabatumye duca twaba yukumenga na kagwi k'abantu kaba kateguye iyo ntego ntidushobora kwemera yuko hari abantu bonyine baba bavyishakiye duca twumva yukumenga ni yindi ntego baba barateguye ubwo bari bakwiye kureba ukuntu twebwe nyine batubaza turi abanyagihugu tukemeza ati yego cyangwa oya kandi bikaba ngombwa yuko niyo neguro bayitegura ariko n'abandi banyepolitike baba baragiye mu bindi bihugu bagahunga igihugu cyabo bisaba kubanza bakabagarura bakabagarura bakabyigira hamwe ku buryo bashyigiye hamwe byoroshirizaho kugira ngo bizotere intambwe.
Frederic, urakoze. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo tuzotorera wundi munsi. Ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ririko rirahindurwa ni ikibazo tuzokwiga mu nyuma, ariko umunsi twari ko tuvuga ku biganiro atacu biravamo haize igihe kirekire. Mu kanya rero barakwishura abashinga ntayo cyane cyane kubyerekeye ikibazo mushikirije cy'umutekano muke w'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Ariko imbere yaho reka mbanze mpijambo Nahimana. Nahimana, mwiriwe neza?
Ndabumva cyane.
Muri hega Nahimana?
Indahantu bita Imuramvya.
Imuramvya, witwa nde? Izina ry'u Kristo?
Nahimana
Pierre Claver. Urafite ikibazo cy'imvire duga ku ijambo?
Ni cyimvire bwa mbere nago mashimire umushinga ntahe muganga Yohani Minani ku bintu ariko arashikiriza je numva byose je numva ari byo hama yuko byerekeye ibiganiro nk'uko yabivuze nako ibiganiro byoba kandi bikaba vuba hama bigahuza afitaniye ingorane ni ukuvuga yuko hariho leta n'abayishigikiye hama hakabaho na opozisiyo iri muri nani sinarede hamwe n'abandi hariho n'abavuga ko barafashe ibigwanisho hama bikaba kugira ngo umwumvikano w'abarundi ugaruke hama umushinga ntahe muza abarundi kubyo ariko arashikiriza turazi neza ko ashigikiye kandi ava mu muganga uri ku butegetsi mugabo twamusaba ko yohanura leta arimwo n'umukuru w'igihugu ndazi ko amwegereye cyane yuko bokwemera bagashyira imbere ineza y'abarundi kugira ngo abarundi baronke amahoro hama
sozera
intuze icyiyumviro cya nyuma cyari cyerekewe nyakubahwa umunyeshamakuru kuko biramaze kugaragara yuko mengo abantu batavuga rumwe na leta urabakarira cyane kandi ijambo uri bakani ngo bako numvise ko umushinga ntahe Minani ko ubwo mugomba n'umuhaye ijambo kana y'umwaka tugusaba ko umenyesha amakuru usumba kumunye politike murakoze
nahimana nibaza ko ivyo vuze utabifitiye uburenganzira kuko ubwa mbere na mbere ntiwaravye mwanya yavuze ushobora kuba raba neza ushobora gusanga yavuze mwanya munemero kushundi ivyo bintu rero
yaje nibaza oya nyako bamenyesha makuru
bondi turiko turahanya kuri radio rero
oya ico nipfuza cyane cyane nuko icyimviro cy'umuntu cohera kuko uwundi arashobora no kuvuga mwanya muto utangana n'uwo mbwa icyumviro cy'umuntu bigahera kuko
uri kwa koresha ikiganiro ari wamenye umwanya abantu bavuga wewe uri umunyagihugu wewe ntumumenyesha makuru ntushobora kumenya umwanya umuntu ateza kuvuga reka duhe ijambo umushyiga ntahe Edouard Nduwimana avuga cyane cyane ku byashikirijwe na Claude avuga ko abanyapolitike bagiye kwiyamamaza ruguru batafise umutekano wabo tuga ku ijambo
murakoze ngira ngo sinza kubirangira ko cyane ariko nibaza yuko gushikuna munsi nk'umuhozo w'abarundi mu byo turonka badushikira byatubafashe guhanura leta nk'uko abikarabivuga sanani batubwira ko abanyapolitike bagenda kwiyamamaza ngo kugisha amanama ngo bagure umutekano two muri mesha rero nabo bari hanze nabo ni abifuza gutaha bakaza kubakirira nuko nabivuze ubwo uko umutekano wabo uzaba wubahirijwe kira none nk'uko yavuze na minani mu bimwe bimwe mu byavugwa mu biganiro hoja mu cyo kijyanye n'umutekano w'abanyapolitike imbere mu gihe cy'amatora nyuma y'amatora abonaga yuko icyo ari icyumviro cyiza ariko ku bindi nibaza yuko by'ukuri mu Burundi hari amahoro ari umutekano kandi niyo wese agiye kubikora byo biciye mu mategeko nta ngwane yogira ikibi ni uko hari bamwe bashaka kubikora batisunze amategeko ikindi yacuyavuye n'ikijyanye n'ibyidashingiro avuga ati n'abenegihugu boheza bagahabwa ijambo bakumvirizwa ndashimiye ko mvuze ko mvuze kigaruka kwe ariko nagenda mu remezo ndamubwira ko by'ukuri gushika uno munsi integuro yaciye muri leta nta handi biraja ubwo twizeye yuko by'ukuri bizoca muri referendumu n'abenegihugu bagashikirizwa iyo integuro baraga icyo bayishikirije ko batayemeje ntiduheze ngo ije mu ngiro aro yoreba nibaza yuko mu bitekano ari uko no vyatwege dusaba turasaba yuko by'ukuri bigaca muri referendumu kubisigaye nibaza yuko by'ukuri nta bindi birenze ibyo baheza mushikirize
ego mereka tumwe n'ijambo Dr Jean Minana Gilica avuze ko byashikirijwe na Claude na Nahimana mu kanya gato Dr Minana
nashaka nshimwe abanyagihugu bafise ubugabo bashitse ubushinganahe bwo kuvuga bagishobora kuvugisha ukuri kandi hari ubwoba bwinshi bategwa bakemera ati inge turivuge ntitumigana ijambo dupfe rugabo nukuri biranezereje ko bakihari ariko uwavuze ati abanyagihugu bamerewe neza abanyagihugu aho barundi kazi mwamwumvishe Edouard Vio yavuze ko bamerewe neza mwese mubazanye aho muri sinza kubimenya mubazanye neza abamerewe neza ubu abarundi n'abarundi kazi bamerewe neza barimo barishima ko batwawe neza kandi bamerewe neza ni bangahe iyo bavuga tukene uratekeye umurundi n'abarundi abarundi n'uburundi havuye n'undi w'imana nabo bari kumwe abo bari Bujumbura abanyena bagenda mu mavatiri meza nibo bavuyemo nako yavuze ngo wanzi wadufasha niki nazumvise ko n'agahemano akabona agomba gucinda ku muvimba abantu iyo mvugo yakwiye kuyireka kuko n'imana imwumva yohavimushira munsi yacu ariko ibyo mvugo mwe ni inzu kuko ntacu zimara z'agahemano n'agacindako n'akamaro turabifu dukora turabisha duhungishije turabisha dushaka turabi naho dushaka gushika sibwo bwa mbere jewe mbunga sibwo bwa mbere ndwanya intwaro mbi mbona ko ari mbi sinabwo bwa mbere tuzihindura tukazitsinda zigahinduka n'ubundi amubwiye ndabwiye abarundi n'abarundikazi bitere biteruke ibyo turimo bizoshika tuzoganira nta yindi nzira kandi bizohinduka bashaka bahindura ibyo bashaka uno munsi n'ejo na hirya y'ejo ariko impera n'impera tuzokwicara hamwe niyo abagira ntazoba nk'ihari abazoba bakiha bazokwicara hamwe kandi ibintu bizohinduka kuko nk'imyaka nari mfite nyumviriza wansaba ijambo umushinga
umunyagi uga sabi jamu mureche ya vuzukuri ya viva zangu mizami nani mizami ndo muda faza jewe nase nase kontuzo siga ilagi vivi kani tu mbona tura wa shinda na haa nifu mtu muna jie haanzi hile hivu ndiwa aniche si hile gufatu kwa mbega hile gufatu kwa na jiziti jesu hile nukui kwa kumurundi inyaka mazini
Tibibutse inshuti mwese kuri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika.
Dr.
Minani. Muze murafata amasaha yanyu murabe ndabona ko umengo mufashe jambo ntimurire kura mukanya gatowe kandi dufise nabandi banywa nyu radio ijwi rya Amerika. Reka duhi jambo Sophonie muri beneza. Muri he Sophonie?
Nilimona rabu
banza witwa nde igikirundi.
Nenda ko itugiye nitwa ngenda kuri Sophonie.
Mwafite kibazo mwafite cyumviro?
Eh kibazo cyanjye nagera ni barize abatumire.
Yego, tugakuri jambo nyarutsa.
Ati mbemwe ati wa mukunda barundi, nyamba mukunda barundi. Aho mbagije nka dogiteri ya Minani. Ati ibyo biganiro muri ko muvuga yuko byo tunganwa muzwa museruka nk'abaserukira imigambwe yahunze cyangwa muzwa museruka nk'abaserukira n'abashate gukubita kuri data icya kabiri nka kibazo Edward Nduwimana aravuga ko ari umuhuza kandi nabandi barabivuga ati none we kuri umuhuza ko hariho bamwe bahora bakwitura ntibatunganirizwe ubu n'umuhuza aserukira barundi cyangwa buri umuhuza aserukira umugambwe uri ku butegetsi bwonyine
murakoze Sophonie ngenda kuri yo reka duhe ijambo Armel mwiriwe neza Armel
mondamo wi ni Armel mvugana
muratwumva
yego je ndabumva neza ijana kwijana
witwa nde izina gikirundi
Armel ndikumana
ikibazo cyumvira mukanya gato mwanyorogi
ego munda mukiriza batumira bwa mbere
barakumva
nagira nkebure muganga ja Minani kubyumviro basise umugendo igayitse abantu bamye batari mu ntwaro zishigikiye ubutegetsi ingeso biharaje mu iki gihugu cyo kwanka amatora iyo ngeso vrema ubwo se urukundo bavuga ko bakunda barundi ja Minani arabizi 93 igihe abaye kudeta ya perezida uko nta barundi twangajwe turapfa nabi bagaca bashyigikira abantu baza bakubita kudeta beretse barundi yuko bashaka ko dusubiza hahandi badusubize muri ya ngendo yo kwicwa n'inzego zicwa aho zokingiye abanyagihugu zicaba nizo zobirutseko nyuma ibyo nyene nuko avuga akongera akivuguruza akavuga ati jewe sintinya kwicwa sintinya gufungwa mugabo ngo narahunze none yahunze iki mu Burundi amahoro ari abutuye kandi leta ntisiba kuvuga ati nimutahuke tuganire n'ibyo biganiro biboneka yuko mega nabo nyene ntabyo bashaka
musozere Ahmeda
ego nako ndavuga ati n'ibyo biganiro barabivuga mugabo menga ntabyo bashaka bo bihaye umugambi wo gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu mugabo nagire ndamukebure yuko nk'abanyagihugu ibyo bintu ntituzobyemera kandi ntituzobyemerera
ndeka tubahe ijambo ndabona kanya kagiye Dr. Jean Minani byashikirijwe na Sophonie ubwa mbere na mbere na Almeda Ndikumana ndugakwije mu kanya gato
ni shuru wa mbere
umuntu umwe n'igice
no ku
kuri nuko
uraharura kwisaha
cyakiganiro dushakiganiro bihuje n'abantu bose abantu bose kira muntu wese afise icyo ijambo ashobora gushikiriza uwari we wese mu mujyi wari we wese yuko yoza tukawushikiriza akagushikiriza muribuka igihe twari mu migano by'Arusha kera bavuga ati sende desdede nishobora kuza kuko muhari warwicanye muhari bagira ngo ni mouvement génocidaire mugabo hanyuma twarabonye ko atakunda utaganire nabo uko wawita kose bitazokunda none ndi ariko ubutegetsi nico gituma mvuga ati abantu bose bafite icyo bavuga baba nawe bavuga wagize kudeta nawe bantu nawe bavuga bafashe ibigwanisho bose bavuzwa abo nyine bavuzwa kuza kugira ngo baganire bavuga ituma bayifashe barahiye nuko batagiye bisubira dushireho twumvikane ukuryo twotunga igihugu ibyo bintu bizosubire nayo Armeri yavuze sinomwishura kuko ndumva ko yatumwe umva yavuze imbonera kure nabandanye gutyo niba yemeye ubwo butegetsi nashaka kuvuga niba Afurika zoza nirumvire ko imbonera kure yatanguye kuzijako yumvise ko n'abantu bakorera leta batangu bahora bayifasha bayikubwira nk'umukuru w'inama w'umuyobozi wa jambo ungaho muri mutimbuzi barayi bafashe yavugira hejuru nk'uko avuze Armeri uko niko yavuga ariko nabo namufashe
ndabona
umucarama w'imbonera ku mukuru imbonera kuri mucarama ngo bamufashe nabo umwirazo bafata
mukanya ndaguha ijambo musozere naguhaye umunota umwe n'igice umaze kuvuga iminota ibiri Dr. Minani hasigaye iminota itatu ndakeneye ko musozera sivyo reka mpijambo Dr. mpijambo muhuza Edouard Nduwimana nawe nyene agira ico avuze ku byashikirijwe na Armeri Ndikumana na Sophonie duga kwijambo umunota umwe n'igice
murakoze ngira yasinda na ushikana ariko nagira shimire abo bashikirije ibyumviro ariko kandi nibuka Dr. Jean Nane yuko kukumagereranya ibyo bakoze Arusha n'ibyo muri kino kiringo nibaza yuko ntibisa nibaza yuko muri politiki abantu barakwiye gutera intambwe akaba mu cyane gatatu akabona ibyabaye hanyuma akazashuka amasego neza akabona ibyabaye no gushika uno munsi ibintu byagiye bihinduka kira noneho uno munsi Burundi turi muri Afurika y'ubuseruko kugira mu myaka itatu batumaze kugira federation politique zimwe turi igihugu kimwe sinibaza yuko iyo ngendo bariko baragira uno munsi bashobora kubaza ko kuko bagize mirongo icyenda na gatatu nk'uko byabaye mu bihumbi bibiri akaba amasezerano y'Arusha ko bizokoma bigenda mwe nuko arakwiye kwicara nawe agasubira akirungurira hanyuma akaraba abo bari kumwe ngaho akatubwira ati mbega aba bantu mbega burya by'ukuri baserukira iki kuko najyana kubwira ko abamenyeshamakuru n'abarundi batwumve n'abandi bose batwumva yuko by'ukuri abo onya bavuga ngo bari muri sinareri nta kintu na kimwe muri politiki igenda biza nkabyemana nk'umuhuza w'abarundi bitwa ngo baraserukira keretse umuntu umwe wenyine yoba yitwa yuko arangura umugambi nawe
ndabaha amasegonda
n'abantu ku gatwe kabo ntibashaka rero gusamaza abarundi n'amakungu bariko barahiga ibiganiro ngo baze mu matora kuko
amasegonda mirongo itatu Edouard
gutora no gushobora kwitoza nk'abarundi bose mugabo nta kintu kimwe bavuga
amasegonda mirongo itatu ntimurenze kugira ngo
ikikirize iki nacyo nuko by'ukuri badukebye kuvuga bati mbega ubwo murakunda igihugu nibyo hari naho rimwe na rimwe usanga abanyepolitike twibaza ugasanga turi ko turashira imbere inyungu zacu dushimbere inyungu z'igihugu birakwiye rero yuko
ndabona akanya katujanye mu ijambo ryo gusozera Dr.
twoshira imbere
umwanya uragiye
gushya nahita
reka duhe mukanya gato reka duhe n'ijambo Dr. Minani nawe nyine asozere atubwira ikintu abona cokorwa mu maguru masha kugira ngo abarundi baruhuke mukanya gato amasegonda na mirongo ibiri
uriya erfingi ndabyemeye ko twahuye wahuye n'abantu atatu bamaze cyangwa ari ikintu bari bamaze wari kumva i Burundi ukadusanga tugahuriye erfingi ko twashaka guhurira no muri Tanzania mu minsi yaheze washaka ngo duhuye atatu tumaze bujya
ugatumwanya ikintu n'amafaranga ya igihugu mudafite.
Docteur Jean Minani, ndabona akanya katujanye kiganiro tuzokigaruka ko ndabona akanya kagiye. Ndagushimiye Docteur Jean Minani, ndagushimiye nawe muhuza Barundi Edouard Uwimana. Turashimiye abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika bose badutekamo, tukabadushimira ingenieur yadufashe mu higa bw'ivyuma na Fatou Karara igiranije kiganiro. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.